Muteza matwi radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se ni Thomas Kamire ndubasuhuza amakuru. Radio ijwi ry'Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Ni mu Burundi turi kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mu Burundi kandi barategura kamaramaka kwitegeko nshinga rivuguruye.
Rero notera kamo aba mu mizero y'abarundi bose n'abarundi abari bo bose tutarabye ibyo bemera n'ibyo batemera bose abakwigiye mu myaka 16 17 gushika kuduga nibagende biyandikishe.
Uyu ni agatorwa service president w'inama nshinga amateka y'u Burundi akaba n'umuyobozi w'urunani amizero y'abarundi. Amakuru kandi ni president Jacob Zuma muri Afrika y'Epfo ushobora kuva ku butegetsi. Mu Burundi abayobozi burunani amizero y'abarundi barahamagarira abanyagihugu bose by'umwihariko ariko abayoboke babo bakwije imyaka yo gutora kujya kwiyandikisha nta n'umwe usigaye inyuma kugira ngo bazabashe gutora itegeko nshinga rivuguruye mu kwezi kwa gatanu gutaha. Evariste Nzikobanyanka araduye inkuru irambuye.
Umushinga mateka agatorwa sa arunguru nani kwa wigenga mizero y'abarundi ntiyahengesha nije kuvuga ko impinyanyuro zimwe zimwe zibwirizwa nshingiro atazemera muri zo harimwo iyibuza bigenga gusubira gushinguru nani mu matora yimirije. Mu kiganiro yahajwe ijya Amerika wasanzwe ari nicegera ca mbere cy'umukuru w'inamashinga mateka ahamagarira abarundi bakwije imyaka yo gutora kuja kwiyandikisha atanumwe asigaye inyuma
hamwe nuko twamye tuvuga kandi n'ubu tubyemeza yuko kuntu iki kibazo cyo guhindura ibwirizwa shingiro cyatunganishwe kuva mu ntango yuko harimo gahaze twe n'ubu niho duhagaze mugabo kukijanye no kwiyandikisha kugira ngo bazoje mu matora ubwo ni uburenganzira bw'uwo ariwe wese kandi atanumwe yoshobora kumubuza. Aba rero notera kamo aba mu mizero y'abarundi bose n'abarundi abari bo bose tutarabye ibyo bemera n'ibyo batemera bose abakwigiye mu myaka 16 17 gushika kuduga nibagende biyandikishe kuko abatunganya amatora bavuze bati iri yandikwa isigibwirizwa shingiro cyane cyane bavuga bati mu 2022 ntarinde yandikwa rizosubira. Urumva rero utiyandikije uno munsi mu 2022 niwe wohahombera kubyo gutora ukucanye kuriya umwe wese azomenya ibyo atora.
Uwo mushinga mateka atera ko kamo inyuma y'icegerano cy'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ku Burundi kivuga ko icuka cha politike atari cyiza mu gihugu. Umushinga mateka agatorwa sa aremeza ko hari abanye politike na cyane cyane abamuyoboka batotezwa ku rubuga
ko bati umwuka wa politike si mwiza none icyo yaba yarihenzemo n'igiki uyu munsi abantu biko barafatwa bagapfungwa ngo biyumvira ko bazotora oya uwavuga ngo n'umwuka mwiza wa politike agatotezo k'abanywanyi ba mitero y'abarundi bamwe n'ukwicwa bakicwa nko ku ntega hariya kandi ugasanga umwega ntacyo bitwaye umwega ntacyo bivuze ntihagira n'akigoro na gatoye yuko ubutungane n'ubutegetsi bifata abakoze ibyo byaha kuko abantu bishe umuntu ku mugaragaro ku murango izuba riva ayandi matohoza woza kugira nayahe. Urumva rero nibazo hamwe n'ibyo iyo rero amategeko adakurikizwa nk'uko yanditse muri icyo gihe kuvuga yuko ibintu bimeze neza n'ukuri muri kuri ibesha
gutunganya imyirekano yo kwiyamiriza ibiri muri cyo cegeranyo cyo umunyamabanga mukuru wa ONU si yari nzira ibereye. Tasiano Sibomana wo muri ngo runani yerekana bimwe mu bifise ishingiro muri cyo cegeranyo akanavuga icyo leta y'u Burundi yari gukora.
Aravuga bati ibintu by'uko haba amatora y'ugushiraho ibwirizwa nshingiro rishasha ni kibazo gihambaye kubera ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ari ibwirizwa nshingiro ryavyawe n'amasezerano y'amahoro ya Arusha ariko gituma rero ibwirizwa nshingiro ryayavuyemwo ridashobora guhindukwa n'umugambi umwe wari wose naho uburi ku butegetsi icyo gihe uwovuga ko buba barira busema yoba atabona ukuri kwiyamiriza raporo mwene izo ntibice mu mabarabara hariho ingene bikogwa baraheza bagahamagara abayikoze cyangwa nabo bakagira raporo yindi bice bita contre rapport mu gifaransa bagaheza bakerekana yuko bafise izindi nzira zo gufasha igihugu gusubira ku murongo w'amahoro n'umutekano na demokarasi atari izi zashikirijwe n'iyo raporo y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu.
Nayo ku bijanye no kwiyamiriza intumwa zidasanzwe za ONU mu Burundi ko zitanga raporo z'ibinyoma uwo munywanyi wo mu runani rw'abigenga mizero y'abarundi avuga ko niyo ngendo atari nziza.
Nibaza yuko iyo ngendo ntawe ihumuriza kandi ituma mbere nayo makungu agumana akangonongono. Kuko ejo yari batiri hirya ejo yari wundi bukeye Benomar ububagize kuri Kafando. None abo bose ko bararungitswe n'umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ni ukuvuga ko bagomba ko uwo bazokwemerera raporo n'uzo bayanditse ibyo bashaka canke bitoreye.
Kuri uyu wa gatandatu bamwe mu banyagisagara cya Bujumbura barongowe n'umuhanuzi mukuru mu biro by'umuyobozi w'igisagara cya Bujumbura Ramadan Nkurikiye batunganije imyiyerekano biyamiriza bimwe mu biri muri ico cegeranyo bavuga ko ari binyoma. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Tujye noneho muri Afurika y'Epfo. Mumbabarire, komite nshingwabikorwa ya ANC NEC mu magambo ahinnye y'Icyongereza iri mu nama yihutirwa ishobora kwambura ubutegetsi President Jacob Zuma manda ye itararangira. Mugenzi wanjye Fidel Niyongabo arimo arakurikirana iyi nkuru. Fidel, bimeze bite?
Nkuko ubivuze, ubwo rwego rujejwe gufata ingingo rw'umugambwe ANC rwakoranye uno musi mu gisagara cya Pretoria kugira ruhereze ivyerekeye ikibazo cuva ku butegetsi imbere y'igihe kwa Perezida Jacob Zuma. Ivyo vyatangajwe n'umuyobozi wa ANC Cyril Ramaphosa. Ramaphosa na Zuma baragiranye ibiganiro amaso mu yandi mundwi heze kugira bakuri ico kibazo mu nzira. Yamara nta ntambwe zashyizwe ko gushika ubu abanywanyi ijana n'indwi b'urwego rujejwe gufata ingingo rero b'umugambwe ANC batumwe ko mu nama yo mwiherero no muswa wa mbere mu ihoteli mu gisagara cya Pretoria. Urwo rwego rufise ububasha bwo gutegeka Perezida Zuma kuva ku butegetsi nk'uko rwabigenjeje mu mwaka w'2008 kuvyereke Perezida w'ico gihe Thabo Mbeki. Yamara Zuma ashobora kwanka gukurikiza amategeko y'urwo rwego. Muri ico gihe umugambwe ANC uca usaba inama nshingamateka gufata ingingo yo kumukura. Muri uwo mwanya abatavuga rumwe na leta bariko basaba ko haba amatora y'imbere y'igihe agenewe guhitamwo usubirira Perezida Zuma. Abatavuga rumwe na leta bamenyesha ko bazosaba inama nshingamateka gusamburwa hakaba amatora y'imbere y'igihe inyuma y'uko Zuma avuye ku butegetsi. Ngo rero uko ibintu byifashe gushika muri aya masaha.
Urakoze Fide.
Urakoze.
Ye, nshuti z'Ijwi rya Amerika rero Cyril Ramaphosa de Vice President wa Republika niwe wungirije rero Jacob Zuma ariko ni utegeka ishyaka. Hanyuma nanone igihe NEC yakuraga Perezida Thabo Mbeki ku butegetsi mu 2008 icyo gihe Thabo Mbeki yarashigaje amezi atandatu kugira ngo manda ye irangire, naho manda ya President Jacob Zuma ubu ngubu igomba kurangira mu 2019. NEC rero ishobora kumukura ku butegetsi nk'uko ishobora gukura ku butegetsi umuyoboke wayo uwo ari we wese mu rwego urwo ari rwo rwose rw'ubutegetsi bw'igihugu. Muri Kenya uyu munsi abashingwamanza, no kuvuga abavoka, batangiye urugamba rwo kwiyamiriza imikorere ya leta yo kwanga gushyira mu ngiro ingingo zima z'inkiko. Ni inkuru ya Eloge Ulika neza umunyamakuru wacu i Nairobi.
Urwego rw'abashingwamanza bo muri Kenya LSK rusigura ko kubwarwo kubona leta yanka kumvira no gushyira mu ngiro ingingo za sentare ari ikintu kibi cyane. Ruvuga ko bishobora kubera akarorero kabi abanyakenya bose bagacika abantu batumvira amategeko muri rusange. Akarorero batanga ahanini nako umunyamategeko Miguna Miguna asanzwe ari mu banyepolitike batavuganwe n'ubutegetsi yirukanywe ku butaka bwa Kenya ku wa gatatu w'indwi heze. Leta yamurungitse muri Canada asanzwe afise ubundi bwenegihugu yirengagiza ingingo zibiri za sentare yayategetse ko avanwa mu gasho k'igipolisi yamazemo iminsi itanu akarengutswa imbere y'umucamanza hanyuma akarekurwa. Ubutegetsi bwamwagirije guhemukira igihugu mu kurahiza Raila Odinga nk'umukuru w'igihugu cya Kenya no kwihakana ubwenegihugu bwacu. Umupfasoni Mesikei Wambua, umuyobozi mukuru w'urwego rw'abashingwamanza muri Kenya, adusigurira ibice bigize isekeza ryabo.
Kwanza kila wakili atakuwa anavalia hii ribbon kama unavyoona mimi nimevalia ribbon yangu hadi wakati tutaona.
Icya mbere umushingwamanza wese azoje arambara hagatambara gasa n'umuhondo nk'uko ubona jewe nambaye akanje gushika tubonye leta yumviye amategeko ya Kenya n'ingingo z'ubutungane. Icya kabiri tuzogira imyiyerekano ku itariki ya 15 kwezi tubicishije mu bisata byacu biri hijya no hino mu gihugu. Aha nuhugira twerekane ko tutaryohewe n'inge n'ibintu byifashe muri Kenya. Ikindi tuzotanguza imanza twitwarira abategetsi banse kumvira ingingo za sentare n'amategeko ya Kenya. kuvyukuri ubutungane butegerezwa guhabwa ubwigenge n'icyubahiro bubereye igihe butanze itegeko ritegerezwa gukurikizwa
mahakama inahitaji kupewa independence respect ile inahitajika wakati imetoa amri inahitaji kufuatwa.
Isekeza ryatangujwe kuri uyu wa mbere n'igimisindwi. Abashingwa manza bemeza ariko ko mu bisanzwe rizobandanya gushika ibyo basaba byose bibonetse. Byari bitekanijwe ko ritanguzwa na yegereyegere yo kwanka kuja muri za sentare. Maitre Wambua atubwiye icyatumye gahunda ihinduka.
Tulizungumza na mawakili kwa undani na tukaonelea ni vizuri tuweze kupostpone kuahirisha. Kwa hivyo atujasema
waravuganye n'abashingwa manza vyimbitse tubona ko ari byiza kubangira tukavyigiza inyuma ariko ntitwabihevye twabisubitse gusa nkuko mubizi akamo kari katewe kuwa gatanu mu ijoro. Ubwo rero hagati yo kuwa gatanu no kuwa mbere twabonye ko atamwanya ukwiye uhari wo gutunganya ibintu neza muri za sentare. Hari abanyagihugu bafise imanza bashigikiwe n'abashingwa manza. Twabonye ko byiza twokwiha umwanya ukwiye wo gutegura ntitwongerere kibi mu kindi abanyagihugu. Niko Wambo bavuga
enough ya kuweza kupanga tusiende tukaumiza wananchi zaidi.
Inyuma y'isekeza umuyobozi mukuru w'urwego rw'abashingwa manza muri Kenya yizeye ko azoba ibintu bihinduka.
Tunatarajia kwamba hii kampeni wakati itakuwa inaendelea na tutakuwa pia tunakusanya kesi kutoka kwa wananchi kupitia
twizeye kuko irisekeza libandanya tuzokwegeranya kandi izindi manza z'abanyagihugu zerekana ko leta itumvira ingingo za sentare. Mu nyuma tuzosohora urwandiko turungikire perezida wa Kenya mukuru w'ubutungane n'abakuru b'inama nshinga amateka na nkenguza amateka. Tuzokwerekana ukuri kw'ibintu hanyuma tugire ibyo dusavye kugira ngo ingendo ya leta yo kutumvira ingingo za sentare ibe nk'umugani.
Tuweza kupata recommendations ndio hii maneno ya serikali kutotii amri za koti iwe ni jambo la limepita.
Isekeza rije mugiye ku munsi wa gatatu w'indwi umuyobozi mukuru w'igipolisi n'utwara igipolisi kijerwa amatohoza batumweko kuja kwisigura mu rukiko rw'ikirenga rwa Kenya ku ngingo bafashe yo kureka umunyamategeko Miguna Miguna akirukanwa ku butaka bw'ico gihugu kandi ubutungane bwari bwavuze ko arekurwa. Kuri uyu w'Imana abaserukira ibihugu vya rutura muri Kenya harimo Robert Frank Godek aserukira Amerika basohoye itangazo bamenyesha ko Kenya igeze mu mayira abiri kandi ari gihe cyo gutera kamo ku bakunzi bayo ko gutabaza ibintu bitarayangara. Eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara n'ibindi biganiro by'ijwi rya Amerika n'amakuru y'ijwi rya Amerika byose mushobora no kubisanga ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com. Umurwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'abarundi n'ukurekuranira watangiye imirimo yawo mu Burundi ugizwe n'abantu umunani. Mu kiganiro muri sanga mu kanya gashize mugenzi wacu Frederic Nkundikije yari yatumiye umukuru w'uyu mugwi Guillaume Ruzovio barebeye hamwe ibikorwa uyu murwi washyira imbere n'intambamyi ushobora guhura nazo ndetse n'ubuhanga uzakoresha kugira ngo utsimbataze koko ubumwe bw'abarundi.
Ubuhinga buragoye kuvuga ngaha ngo tuzokoresha ubuhinga buca nk'ubundi mugabo ni uko igikuru n'iryo shaka ryo kugira ngo ubu tuve mu byo tuvuga gusa mugabo tuje mu ngiro ubwo bumwe turondera twamye turondere kuva kera n'ukuri bube bwo buje mu ngiro hamwe umuntu yumva yuko ubwo bumwe buriho kandi buzotuma amahoro asasakara mu gihugu kandi igihugu gica gitera imbere kuko namwe murazi yuko byose bihagaze ku bumwe nayo ibyo turondera byose ari amahoro ari iterambere biva ngaho nyine. Ni ukuvuga yuko ubuhinga dukoresha dusaba umurundi wese ngo agire akigoro mu mutima wiwe abone yuko tudakwiye namba kwama twisamburira ko twama tuvuga ariko ntitubishyire mu ngiro ubwo ni ubuhinga tuzokoresha turabanza indwi tuzokorana n'igihugu cyose dukorane n'umukuru w'igihugu dukorane na guverinoma yiwe dukorane n'inama nshingamateka dukorane n'inama ngenguzamateka dukorane n'inzego zose icyo kibazo kibwirizwa kugishyira mu ngiro umwe hanyuma bibi
nk'uko twabivuze ika abategetsi batari bake muri kahise baragerageje ikakumvisha abarundi ko inzira yo gutera imbere ari ubumwe bwabo ariko ibyo bintu ntivyashitse ku ntambwe iboneka cyane gose ku bwanyu ikintu kitagenze neza niki
ikintu gishobora kuba gituma ubumwe butaboneka cyane burya ni ibintu bijyanye no kwinubana no gutinyana no kubeshyerana no kugiriranira nabi ibyo bintu byose bibi bituma umuntu mu mutima ateyumvamo yuko mwene wabo ari imbere yiwe atamukunda atemera ko bavukana ibyo bintu rero nibyo tuzofashanya n'izindi nzego zose ziri muri iki gihugu kugira ngo tugerageze kubigabanya mbere tubishoboye tubikureho hanyuma ubumwe busazagare bube ubw'ukuri
murashaka kutubwira amajambo make imigambi yihutirwa muzoshira imbere muri uyu murwa
imigambi rega Frederic imigambi niyo nyene namaze kuvuga imigambi yo gushinga idisho aho hantu hose muri izo nzego zose zikeneye kwerekana ubumwe no gushinga idisho aho hose hoba hahoba mu byerekeye ijambo ry'ubumwe no kurekuriranira tugaca duhanura tugaca tugatanga izo mpanuro kugira ngo ntibibandanye uko byoba biri bimeze nabi imigambi dufise rero niyo
muri iki gihe kandi ga ambasaderi Rosovio hari abarundi bashwiragiye abari mu makambi impunzi baba mu bihugu byo hanze muri uyu murwi murafite umugambi wo gushikira abarundi bose aho bari bose kugira ngo nabo nyene mubajijure nabo nyene mubahe izo nyigisho muzoba muri kumuha abandi barundi zerekeye cyane cyane ubumwe bw'abarundi
twebwe muri iyo nama nkuru turifuza guhumuriza abarundi bose aho boba bari bari ino canke bari hanze bari mu buhungiro hagati mu gihugu ngaha kuko naho nyene bariho canke abahunze igihugu bari hanze tubiza kubashikira tugaheza rero tukabahumuriza tukababwira yuko tubahagarariye ari cyo gikorwa twashinzwe yuko tutazosubira kureka ngo ibyatumye bahunga nk'akarorero ibyatumye bahunga ntibibandanye ibituma batiyumvamwo mu mutima amahoro tubahumurize tubabwire tuti twebwe turi ngaha kugira ngo duhumurize bose abo rero nk'uko mubivuze bose bari hagati mu gihugu canke hanze tuburaza kubashikira tukabashikiriza ijambo ry'ihumure tukababwira tuti harageze yuko duhagarika ibintu bihungabanya umutima w'umuntu ntiyumvemwo ubumwe ntiyumvemwo nyene wabo
muri icyo gihe nyine mufite umugambi wo kugira ngo mushobore kuja kuri aba barundi bari hanze baba bari makampi impunzi cyangwa baba mu bindi bihugu ibyo ni ibintu cyane cyane bisaba uburyo umurwi murongoye warahawe uburyo cyanke urizeye kuronka uburyo bwo kurangura uyu mugambi
uburyo hariho uburyo igihugu caduhaye sinojaga ngo meshe ngo ni bwinshi cyane kuko igihugu naco nyine murazi yuko atari igihugu gitunze cyane mugabo mu buryo badushikirije biraboneka yuko n'igihugu na nyine icubahiro perezida w'igihugu yagize yerekanye yuko yifuza ko uwo mugwi woshika ko ibintu bihambaye kuko uburyo dufise si butoyi kandi sinabonye ngo ni bwinshi mugabo nk'uko bivuze tuzoterereza naho nyine tuzoterereza abagenzi bari ngaha canke bari hanze tuzoterereza hanyuma kandi ndazi yuko abantu bifuza ko Burundi bwoja mu mahoro ibihugu byifuza ko Burundi bwogira amahoro aramwe atari bike ni byinshi nicyo gituma twizigiye yuko ubwo buryo buzoteba bugakwira bukajyana n'imigambi miremire cyane dufise bizokunda
hari ikintu cyo kimeze nk'intambamye mwamubona ikintu muzokwicara cyane cyane cyo hava kibabera intambamye mu mabanga mwashinzwe
intambamye ntizobura kuko urabona igihugu aho tugeze tu ni igihugu kimaze ibinjana byinshi kibaye Burundi none cyagiye kiraca mu makuba menshi kahise ko Burundi kacu karahungabanye akatari gake urumva nk'iyo n'intambamyi ituma mu mutima w'abarutse w'abari hubu baraje inyuma babona bati none ubu nta bindi bizosubira nta bindi bizobwira iki iyo ntambamyi rero tuzoyicarira hamwe n'izindi nzego zashyizweho urabona yuko hari inzego nyinshi ziriho zitaye icyo kibazo cy'ubumwe n'ukuriganira
Mwavuze ijambo rikomeye cyane ngo se mwashikirije ijambo rikomeye rivuga ko ubumwe bw'Abarundi budakwiye kuba buri kororimbwa gusa ahubwo bikwiye gushirwa mu ngiro kugira ngo ubwo bumwe buje mu ngiro hoko wiki akamotera umurundi wari wese naka
kugira ngo ubwo bumwe rero buje mu ngiro ntera kamo umurundi wese wari wese mu budasabwi bw'Abarundi bose yuko yodushigikira ico cyiyumviro cyashyizweho cyo kuvuga tuti nukuri hagarika gerageza urwanye ibintu byose biteranya Abarundi gerageza uhagararirire amahoro gerageza ukureho ibintu bituma abantu bumva ngo jewe ndarenganijwe muri yarandenganije hagarika ibintu byose bituma umurundi atumva ko angana n'uwundi kandi afise uburenganzira bwo kuronka icyo uwundi yaronse ibyo rero nibyo bizotuma ibyo tugomba gushikako byaterambere rimwe riri imbere mugarica ku mahoro rigaca no ku bumwe no kurekuriranira bizoshika
hari abarundi batari bake bashikije ikibazo bavuga ko ari nko kwiganiriza aho usanga kenshi na kenshi abantu bahurikiye mu bwoko bumwe bama bahurira mu bibanza bimwe bimwe bakayaga bonyene ku mpande zose ubwoko bwose iyo ngeso yo kwiganiriza yo kudashikira abandi ishora guhebwa gute mu Burundi
iyo ngeso yo kuguma abantu bamwe mukagwi kabo erega iyo nibwa bihagaze kubwoba bihagaze kutiyumvamwo mwene wanyu ibyo byo kwigira kagwi abandi bakigira kagwi nibyo nyine tubirizwa guhagurukira kuko tusubiye nk'inyuma tukaraba mukahise ibyo ntakubyigeze biba kandi murazi yuko dufise mbere ni mu byo tuzokora tuzobwiriza kwegera ngarwego rw'abashingantahe rumwe ruzana ibyiyumviro bihambaye ibyiyumviro by'ubuntu ibyiyumviro by'ubugabo ibyiyumviro by'ubupfasoni tukegera urwo rwego rw'abashingantahe hanyuma tugafashanya tukabasaba ngo nabo badufashe baje mu bo bashobora ahubwo ngo nikuraba inyuma neza ubwo rwego rw'abashingantahe rwakoresha amajambo ahambaye nk'ayo ndakubwiye bwarimwo ubwo rwego rwarimwo ubwoko bwose none bigenda gute kugira ngo abantu bose bamwe bikumire ukwabo abandi bikumire ukwabo ibyo nibyo tuzogerageza gutorera inyishu dukoranye n'ubwo rwego mbere kuko biri mu mabanga twashinzwe
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na ambasaderi Guillaume Ruzoviyo akaba ari mukuru umurwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'Abarundi no kunywanisha Abarundi turiko tuvuga cyane cyane ku migambi bazoshyira imbere kugira ngo umurwi arongoye uzoshike ku migambi washinzwe muri iki gihe turi kumwe na Leo Cargo mwibe neza
z'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ndamutse n'abanyanyi bariko barumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika.
Muri beneza muri hehe Leo Cargo?
Ego umunsi turiko tuvugana ndi mu ntara ya Murambya muri commune Kiganda.
Ni byiza cyane gose murafite ikibazo murafite icyimubiro mushikiriza muri kige.
Ego nashaka ntangure shimire uwo mutumire ku kuntu ari karasigura kuzerekeye na cyane cyane ikomisiyo bashyizeho yerekeye ubumwe bw'abarundi, ariko je w'amakenga n'ubu nguma afise ni yayandi twaye turaba uko Uburundi bwacu bwifashe turavye mu byerekeye intwaro n'ibihe byagiye bicamwo ngaha mu Burundi, turabona yuko koko abarundi turacakeneye umugwi canke abantu bashobora kudusubiza hamwe kugira ngo tunywane bikwiye, ariko nkaraba uko ugwaruka na cyane cyane jewe ndi ugwaruka turavye ukuntu ugwaruka dufashwe na cyane cyane n'ikibanza tusanga turiko turaronka aba mu by'intwaro, mbona neza yuko uwo mugwi uzoshobora gushika ku ihangiro ry'uko tunywanisha ntakarore ruhaye biraba ugwaruka usanga rudafise ibyiyumviro rufise ibyiyumviro pito murantunga bitandukanye ubu ruraba na yingwe kandi uhaye biraba ubona yuko na cyane cyane badukurira ko bagerageza kudushyira hamwe kuko batubwira bati gerageze mugire ibyiyumviro nkabajya ugasanga bariko badukwega batatwereka yuko kutagiye kudahuza ibyiyumviro yuko atari icyaha, ibyo byose bikabona yuko ari ibintu bidashobora kuduhumuriza. Ariko icyo nizera kimwe gusa byose kifise intango kugira n'iherezo, nge niyumvira yuko bizotinda bishoboka, ariko tugasaba nk'ugwaruka nk'uko nabo nyene babivuga yuko boduha ikibanza gikwiye mu gihugu kugira ngo natwe ibyiyumviro byacu bishobore guserukirwa, ni naho ubwo bumwe turirimba cyangwa turondera buzongera icyo bushikako. Urakoze ngaho ku ijwi ry'Amerika.
Urakoze Leo Cargo ambassadeur Guillaume Rusovio amakenga ya Leo Cargo eka n'icyumviro ashikirije kugwaruka guhabwa uruhare ruhambaye mu duga ku ijambo.
Leo Cargo ivyavuze ni ivyiyumviro bihambaye kandi nkuko nabivuze kare tubwirizwa gukorerako, kuko mu gihe udahaye ikibanza gikwiye ugwaruka mu migambi yose leta yobigira aho tuzoba turiko turabeshana, tubwiriza ubwa mbere na mbere guha ikibanza gikwiye ugwaruka tukabwumviriza tukarushigikira tukarutoza imigambi myiza gukurikirana canke nago nyine rukadushikiriza imigambi kwifuza gukurikiza. Kuvuga yuko ugwaruka rutabwirizwa kugira icyumviro kimwe ibintu bihambaye cyane kandi na jewe nemera, mugabo ivyo rero sivyo bishobora gutuma abantu barabana nk'uko bavuze wayingwe. No, ayingwe ni mu mutima mu gihe wewe ufite icyumviro ukagiserura n'ubundi nababwiza gufata icyimbiro ciwe akagiserura hanyuma mukaganira muri icyo gihe ukabona uti aho nihenze ningaha aho ntihenze ningaha. Ni ukuvuga yuko nagomba guhumuriza Leo Cargo kuko muri izi nzego ziheruka gushirwaho hariho n'izindi komisiyo zashyizweho izo kuvugana ukuri n'ukurekuriranira, hariho inzego zo kwikingira amabi yabayeho yayamabi ayashobora kuzana ihonyabwoko canke izingwano canke n'iyi. Ubu rero Leo Cargo niyumve yuko igihugu cahagurukiye ico kibazo co kuraba na yingwe igihugu cabihagurukiye bitari bwa bihagurukire nk'uku nk'ubu, none rero akwiye kwiyumvamo yuko ati jewe inzego ziriko zirashirwaho bashyizeho inzego kugira ngo jewe mu budasa bwanjye na mwene wacu umusore ari hariya zimpumurize. Ibyo ni ishaka ryabonetse abwirizo nawe guherekeza mbere agahanunza.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ambasaderi Guillaume Rusovio ni umuyobozi w'umugwi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe ubumwe bw'abarundi. Iki kiganiro murisanga mushobora kugisumva ejo nanone saa 12 mu gatondo ku maradio yanyu. Ikindi kandi cyose kiri ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Maze rero ndabashimiye cyane, murakarama, andi makuru ni mukanya saa moya n'igice.